Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nyiriwe nshuti mwese muduteza amatwi muri kumwe na Oriane Tangishaka. No musi ni kuwa gatatu musi tuganira ku magara y'abantu mu kiganiro muri isanga mwumva buri musi kuva saa 10 amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Mu Burundi n'ahandi henshi abanyagihugu batari bake na cyane cyane abakenyezi bibungenzi barahura n'ibibazo bikomakomeye bijanye n'amagara yabo kubera kutabasha gushikira abaganga iyo bakeneye bitewe n'uburyo buke baba bafise cyane kutagira ikibungururiza ku bitaro cyane ku mavuriro. Rero mu kiganiro muri sangaco muri aka kanya turaganira n'abaganga bihaye Imana basanga abanyagihugu mu kibano kugira babavure batubwire uko ivyo bikorwa bigenda akamaro kavyo nico kogwa kugira bigwire. Ikaze rero nkuko bisanzwe mudushikirize nimero zanyu kuri Facebook yacu ni Facebook ni radio yacu VOA aho mushaka gutanga nimero zanyu tukabahamagara mugaterera ibibazo n'ivyumviro. Ikaze neza mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika nkuko muvyumvise ako karirimbo katwibutsa ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ku munsi wa gatatu ni ikiganiro muri isanga cereke amagara y'abantu. Abanyagihugu na cyane cyane abakenyezi bibungenze batari bake barahura n'ibibazo bikomakomeye bijanye n'amagara yabo kubera kutabasha gushikira abaganga iyo babakenewe bitewe n'uburyo buke canke kutagira ikibungururiza iyo amagara bakitse. Ivyo bikaba ari kimwe mu vyatumye havuka umugwi w'abaganga b'abarundi babagira neza bashinze ishirahamwe bise Jars of Love Community mu ntumbero yo kugarukira abanyagihugu nkabo. Aba baganga rero bakaba badahengeshanya kuguma barondera uburyo n'ubumenyi kugira ngo ibikorwa vyabo vyo gufasha abatishoboye mu Burundi bitsimbatare ubuserukira iryo shirahamwe imbere y'amategeko hari ngaha muri Amerika mu nama zabereye muri leta ya Kentucky zirabira hamwe n'abandi baganga babagira neza uko boteza imbere ibikorwa benivyo. Ubu rero nawe tukaba turi kumwe akaba ari muganga Gifwandi Chris Lee umutumire mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi. Muganga Gifwandi, amahoro neza kaze mu kiganiro muri sanga.
Amahoro cyane, murakoze kunyakira muri iki kiganiro cyiza.
Urakoze namwe gufata kanya ko kuganira natwe. Muganga, muri hano muri Amerika muri ivyo bikorwa byo kurabira hamwe ingene ico gikorwa cyo kuja mu banyagihugu cogenda neza cotera imbere kumbure ubumenyi abunga muri Amerika bafise bo bafasha kugira ngo kumbure munonosore ivyo bikorwa canke gufashanya gusangira ivyumviro. Ariko tubanze dusubira inyuma gato ku catumye muhaguruka nk'abaganga. Twumvise ko muri abaganga bizera Imana muvuga muti reka tuje hamwe tuje mu banyagihugu hari ibibera mu kibano dushobora gukemura. Ico mwabonye cabatumye cyane cyane kugira ngo mufate iyo ngingo cyari kihe, ibibazo mwabonye byari bihe?
Icambere ndabashimiye kuri ico kibazo mutubajije. Turabaganga bizera Imana nk'uko mubivuze twahagurukijwe n'umutima wo kugirira neza bene wacu bari mu bibazo bijanye cyane cyane no kugira amagara make. Turi benshi twarugwaruka tugitangura kwiyumvira n'umugambi turiko dusana n'abaheza amashuro yacu y'ivyuganga cyo twita ishuri rya medicine hama niho twagiye kubona yuko abaza gufasha bose baba ari abantu bavuye handi ariko ata migambi hari ivanye yo iteguwe migatunganywa neza n'abarundi kugira bashashe gushe gufasha abarundi bene wawo uwo mugambi rero tutanguye icari ku mutima wacu kwari umutima w'urukundo wo gufasha no kugirira neza abandi niho twiyumvira kugira ishyirahamwe tugiduhejeje amashuri yacu hama turatangura ibikorwa ahatandukanye mu gihugu cy'u Burundi.
Yakoze cyane hama ibibazo nk'ibyo mwabonye bito bito abantu bo kwita ko ari bito cyane amagara atuma abantu basinzikara kandi byaba ari ibintu bishobora gukemuka ku kintu coroshe umuganga yo bakorera zimwe mu ngwara canke bimwe mu bibazo mwasanze byoroshe cyane gukemura iyo musanze abagwayi mu kibano byo bari nk'ibihe ingwara zo bari nk'izi
ego urakoze cyane tugitangura ibikorwa byacu twasanze atari iyo umugwayi uwitwa umugwayi cyangwa umuntu wese arinda gusanga ku bitaro nuko ahanini abamaze kuremba cyangwa gusinzikara ubwo rero leta yatanguje umugambi mwiza wo kuvura abavyeyi bibungenze ukabaha gushika bibarutse ku buntu hama twebwe ariko tumaze kubona uwo mugambi turabona ko natwe ico dushobora gusahiriza mu gushikirikwa nk'ico mu gutanguza umugambi wo gukora ivyerekeye gusuzuma imbanyi bita ecography ku bantu batishoboye badashobora kuronka uburyo bwo gukoresha ico gipimo kuko kanatsinda ishyirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu rirasaba uwibungenze wese yuko yakoresha cabura ibipimo bitatu by'ico twita ecography cyo gusuzuma imbanyi cabaye igikorwa ca mbere twahereye ko ica kabiri na cumi hari indwara zibiri twahagurukiye ko twabonye yuko kenshi biva mu kutamenya ingene umuntu yitwara ingene abaho ingene afungura ingene ico mu gifaransa bita mode de vie cyangwa hygiene alimentaire utangura gukira amasekeza ku byerekeye indwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso bita hypertension n'indwara y'igisukari bita diabete nizo ndwara twahagaze ko cyane mu kubwira dushobore gutanga impanuro zo gukinga izo ndwara bivanye n'uko umuyobozi n'urukundo abayeho mu kubyerekeye turagira ibipimo byerekeye no gufata ivumbuka ry'umurindi w'amaraso cyangwa gusuzuma igisukari mu bihe bimwe n'ibindi kubwo abo twari ko turakurikirana bari mu mihingo itandukanye y'igihugu izo zabaye nshono uvuga ibikorwa twahagaze ko mu gutangura tumaze kubandanya rero tumaze kuba nk'abatanga kumenyera ibikorwa tubikora twaje dutandukira umuce w'indwara imwe mu makanseri akunda gufata abakenyezi iyo twita kanseri y'ibere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri twatanguye isekeza aho ku isi yose abantu baba bari mu isekeza ryo guhimiriza gutanga impanuro cyangwa kurondera uburyo bwo gufasha abantu bahitanwa n'iyo ndwara twamenye neza ko mu Burundi ushobora kugira icyo tumaze mu gushobora kubwira abantu neza nyine bisuzuma hakiri kare cyane cyane b'abakenyezi cyangwa abakobwa bageze mu bigero kugira bamenye umwe wese kuko ibimenyetso bishobora guterwa gutuma umenya iyo ndwara kuri ko iraza n'urugero ushobora kuba igeze ko ibyo twagiye turakora gushika aho tugeze uno munsi
murakoze cyane birumvikana ko gushika mu kibano abaganga baramenya byinshi cyane bishobora gukiza ubuzima bw'abantu ego kino kiganiro kirahije ijambo abanyamanyi biradishwe rya Amerika reka tuje ku mirongo ya telefone batanguye guhamagara muganga bakubaza ibibazo cyangwa bashikiriza ibyiyumviro muri ibi bikorwa turafise uwitwa Ahmad Kwizera amahoro neza uraho
amahoro riyani tangishaka amahoro
n'amahoro cyane urakomeye
ndakomeye mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rurenge umurenge wa Buyoga nshuhuriza uwo mutumirwa
muganga Chris Lee Gifrandi arakumva
birakwiye ko bihugu rimwe na rimwe byibanda ku buzima bw'ababyeyi, kuko umubyeyi ni ikintu gikomeye. Umubyeyi niwe atubyara, niwe dukomokaho. Birakwiye ko leta z'ibihugu zagakwiye korohereza nk'ababyeyi bajya kubyarira ku bitaro, ibitaro bimwe na bimwe bikasa bakabiha ambulance yo korohereza ababyeyi mu rugendo rwabo. Kuko iyo ubwo bufasha budahari, usanga wenda ko umubyeyi yagera nko kwa muganga yarushye, ugasanga ahuye n'ibibazo, usanga wenda habaye n'impfu za hato na hato zikomoka wenda mu kuba atitaho uko bikwiriye. Wenda urebye nko mu Rwanda ho bisa nk'aho byahagurukiwe, ubuzima bw'abantu bwarahagurukiwe, cyane cyane ababyeyi. Kuko usanga ku bitaro bimwe na bimwe bigiye bifite amambulansi cyangwa se imbangukiragutabara, bisa nk'aho byoroshye rero mu mibereho y'abaturage bo mu Rwanda. Byaroshye aho ngaho rero mu Burundi sinibaza nimba wenda byaba bifite ibitaro bikomeye, byaba bifite amambulansi. Kuko ariko birakwiye ko bimwe mu bihugu byita nyine ku buzima bw'abantu, cyane cyane ababyeyi, kuko nibo batubyara. Nicyo gitekerezo nari mfite. Murakoze, ndi mu Majyaruguru Rwanda, mu Karere ka Rulindo, Umurenge wa Buyoga. Ijwi rya Amerika dukunda kuryumva.
Urakoze cyane, turabashimiye. Kwizera.
Ego
muganga, ku byumviro bya Kwizera mubivuga ko iki cyane cyane ko mufasha abakenyezi cyane, avuga ko bakwiye kwitabwaho cyane.
Nibyo, mu byatumye duhaguruka tugatanguza kino gikorwa cyabaye kubona yuko by'ukuri ababyeyi biwungenze n'umugwi w'abantu bakwiye kwitabwaho cyane. Mbere hakabaho n'imigambi itandukanye igira icikoze ubwabo. Icyerekeye ingene dutabariza i Burundi, hariho uburyo bw'amareferanse, uburyo bw'ukungene umuntu wese agenda arabwiririkanya. Anacyo gituma twe twatanguye umugambi wo twita abakorerabushake cyangwa wo wita ba community health workers. Abo nibo duheza tugaha inyigisho, tukababwira uko bakwiye gukora, uko bakwiye gutabaza, uko bakwiye gutangura gutanga ayo mahugurwa tuba twabahaye igihe tubasize mu kibanza, kuko aribo babana n'abo bashobora kubikenera. Icyo mugambi w'amambulance nawo uriho, uracari uri kuratera imbere aho ugeze, ariko turabona yuko ari ikintu cyahagurukiye by'ukuri. Turizera neza ko dushize hamwe twebwe n'abandi bose ushobora gukora ibikorwa nk'ibyo dukora kigiro cyane na leta yacu, tushobora kugira iyindi ntambwe tubitejeko. Abarundi baravuga ko atavuka rimwe ngo yuzure ingobyi. Turizera neza yuko mu myaka iri imbere niyo twabandaniriza kuri uyu murindi turiko, bizotera bigafata intumbero nziza. Murakoze.
Kwizera aravuze ku kijyanye no gufasha abakenyezi. Ego, ariko hari hano amashyirahamwe mwamwe mwaba mukorana nayo abafasha mu bikorwa muba murimwo nk'abo bagira neza muvuze? Hariho amashyirahamwe mwamwe duhora tuganira nayo nka les sages femmes, babaja nabo nyine mu kibano kuja gufasha abakenyezi baba ariko bafise ibibazo bibungenze canke bagira bibaruke. Murakorana nabo canke ayandi mashirahamwe kugira ngo mwunguranye ubumenyi mushike mu kibano muri kumwe mufashe abanyagihugu?
Ego, bivanye n'igikorwa kiba kirakorwa, umuntu wese araraba imbere yo gutanga igikorwa. Icyo navuga, ubumenyi abafise muri icyo gikorwa, hama agahamagara abandi. Hari imigwi rero itandukanye myinshi ikora bino bikorwa dukora, ariko iyo dusanze bivanye n'uwo dukeneye turamuhamagara kandi turafashanya. Uri abari mu mugwi w'abaganga, ishami ry'abaganga b'abakenyezi, urabari mu migwi yabo wita abasaje fame nyene, uraba mu mugwi wabo bashobora kuba baracitse ku icumu baguhaye amakanse. Turakorana cyane kandi n'amaradiyo ashobora gushikana inkuru kure, n'amateleviziyo n'ubuhingangurukana bumenyi. Vyose turageragezaho ikintu ubutumwa two turatanga bushobora kugera kure hashoboka.
Ego, mwavuze ko mufasha nk'ibijyanye no gupima za ekografi, diabete n'ibindi. none nk'abantu bari mu kibano mugenda mufise ibyuma bimeze gute murapima maraso murapima murinde w'umutima muba mubikora gute neza na neza muba mufise ibikoresho mukene canke murakora ibisanzwe hama ibindi mukabigizana ku biro canke ku bitaro
ego sinabwo ngo ibikoresho turabikwije ariko ibyo dufise biraduha birashobora gushaka gukora ibikorwa by'ibanze no kuvuga ko dufise turategura ibikorwa dukunze kwita amakomedikana aho tugenda tukamara iminsi hagati y'iminsi ine n'iminsi indwi mu kibano turi kumwe n'abantu kuba tuba twamaze kugira amatohoza tukamenya ibibazo bijyanye n'amagara y'abantu biri muri ako gace hama tugatwara ibikoresho by'ibanze ni uko tubatwara ibyo twita amapare ekogarafi riportatifu tugatwara amatansiyometri amagikometri n'ipimo yo gupima ibyo twako turavuga hama kubo dusanze bakeneye kubananya bakurikiranwa twaratanguje ivuriro ritoya rishobora gutuma ca tubaha cyangwa tubaha uburenganzira bwo kuza baradusanga ku ivuriro kugira bakomeze basuzumisha ibipimo biba bindi biba bikenewe hama bashobora kubonana na muganga bishobotse turafise na nuko duhora dukora mu kubaronderera imiti nk'uko usanga bafata imiti izinze cyane tukandikira amashyirahamwe mu gihugu cy'u Burundi usanga adandaza imiti tukayasaba ubufasha hama tugashobora kuza turabashyira ku ntonde hama tukaza turashobora kubaha iyo miti biboroheye kuko ari nk'indwara isaba yuko umuntu afata imiti ubuzima bwe bwose aho bishika iyo ayigura amafaranga yiwe kubera uburyo usanga atari utabimwemerera ugasanga rimwe na rimwe arahagaritse iyo miti cyangwa ikindi gihe nacyo ugasanga arakeneye kumara impanuro cyangwa hesitation kuri icyo kibazo cy'iyo ndwara afite bigatumira yuko twamaze tubatumira kuri iryo vuriro ko turafise n'ahantu twateguye hameze nk'ikigo aho bashobora gushika bakabaza ikibazo cyose bifuza kandi tuba turabategurira n'amahugurwa aba rimwe cyangwa kabiri mu ndwi kugira bashobore kuronka ubumenyi byerekeye ingene bugendana n'indwara zimwe bita indwara zidakira
ego waravuze amahugurwa turaza kuyagaruka ko mu kanya kumbure bimwe mu byo mubona abanyagihugu bakwiye kwigishwa canke kwibutswa kubwirwa cyane kubijanye n'amagara yabo kandi iyo mugiye mukabashikira mu kibano kumbure benshi baravyumva kuko ntibaba barinze kuja kurondera ubwo bumenyi ariko kandi muravura n'abagabo nabo nyene ibibazo bakunze guhura navyo bataza kwivuza kwa muganga nibihe mubahamagarira kwivuza iki cyane cyane iyo mugiye mu kibano mugasanga ntibabyitayeho cyane muri make
ego n'abashinga ntaya baratwitura cyane cyane turakunze kubahanura byerekeye n'imibereho yabo ya minsi yose no kuvuga uko bafungura ingene ba kenshi usanga benshi bakunda guterama bateramiye ku gacupa abantu ukuntu bakwiye kugira consommation irresponsable tukaganira nabo cyane ko usanga bashobora kubafata itabi cyangwa ibiyayuramutwe tukabereka ingaruka zigira ku mavi zose bigira ku magara yabo hama rero iyo batwituye kenshi barakunda kuza bafite ibibazo cyane byo gusinzikara kuko aho abakenyezi n'abana bobo rimwe na rimwe bo baritabarira ariko abagabo b'abarundi barakunze kwihagarara ko ugasanga birafashe akanya kugira ngo barinde baza kwegera umuganga indwara rero nyamukuru dukwiye duhora dusanga bafise nabo nyine n'ibyo turasanga bafise izo ndwara zerekeye igombaga ry'umurinde w'amaraso turasanga bafise izo ndwara z'isukari turasanga hariho bamwe kubera itabi cyangwa ibindi bafata ugasanga barafite ibibazo byo guhema nabyo nyine turakunze kubisanga ku bantu b'abashinga nayo n'indwara y'igitigu nayo nyine irakunze kugaragara mu washinga nayo dukunze kwakira hamwe n'abasore usanga twakira hama rero n'ibindi bibazo bijyanye no gufungura nabi bijyanye no kudakora imyimenyerezo mu buzima bwabo bwa minsi yose n'ibindi bibazo usanga bivanye n'akazi bakora abingine turakunze kubibona ku bagabo cyane hama tukagereza kubaha impanuro abo bishoboka tukabaha imiti n'abandi tukabana tubakurikirana dukoranye n'abo bandi bashobora kuba bafise ubumenyi muri hejuru gato kubyerekeye indwara zabo.
Ego reka tubandanye ku murongo wa telefone twakira undi munywanyi twagira Yezu Marcel uraho neza kazi mu kiganiro.
Muraho murakomeye murakoze kutwakira kuri radio yacu ijwi rya Amerika ndetse n'umutumirwa ndamusuhuje ngiye kumubaza ibibazo bibiri gusa. Kibazo cya mbere, iyo bavuze ahantu hataragira ibikorwa remezo cyangwa se abantu batishoboye babashatse kuvuga iki, kuko hari igihe umuntu aba atishoboye ariko atari uburyo bw'amikoro ahubwo agace aherereyemo hari ibikorwa remezo bitarahagera bimufasha kugera kwa muganga byihuse, ibyo bigatuma agace aherereyemo kabarwa nk'ahari agace k'abatishoboye nyamara ahubwo ari ikibazo cy'ibikorwa remezo bihari. Hari ukutishobora kubera ko nta mikoro ku buryo bufatika amafaranga cyangwa se amahera kubera ko ayo ngayo ari ntayo, hakaba no kutishobora kubera ibitekerezo bikeya biri mu mitwe ugasanga ahantu ari ari ibikorwa remezo birahari ari nawe mafaranga arayafite ariko bya bindi byacu imico kama ya tuvuka mu bitewe n'ibihugu byacu byacu kuko tubayeho ngo ya ngo buriya biraza kumera neza biraza kugenda neza aho kujya kwa muganga reka njye guhamura imiti ya kirundi ya kinyarwanda ibyo nabyo ugasanga uwo muntu abarirwa mu batishoboye. Iyo mutoranya abo mujya gufasha mushingira kuki? Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikindi kibazo cya kabiri, umuryango wanyu n'uwabagira neza ingengo y'imari mukoresha iyo muri mu bikorwa iva hehe? Ese mwamufite support ituruka hanze y'igihugu y'abandi babatera inkunga cyangwa se yaba ari umuryango wenda w'abaganga batagira umupaka wenda rikaba ari ishami ry'Uburundi kuko tujya twumva Medecins Sans Frontières wenda akaba ari bo mukorana nabo cyangwa hari ubundi buryo mubonamo ubundi bushobozi bwo kugira ngo bufashe abo banyagihugu muri gufasha uyu munsi? Nibyo bibazo bibiri nari mfite. Murakoze,
turagushimiye cyane. Twagira Yezu Marcel aho mu Rwanda. Muganga Gifandi, urumva ko kenshi kumbure yawe hari n'abandi baba bipfuza gukora ibikorwa muri komarakore cha kabiri ciwe. Marcel abaje ati imfashanyo muzikura he, ariko duhere ku cambere ati abo mwita kuri bantu aho nikora canke batishoboye baba bameze gute bari bari bande?
Ego uko dusanzwe dukora ibikorwa mu gihugu cacu hariho uko bagenda barasansuma abantu bivanye n'ukungene babana, bivanye n'ibyo bashoboye, bivanye n'aho bigejeje, bivanye n'ibikorwa bakora bibinjiriza amafaranga cyangwa bivanye n'umutungo wabo ngene ungana. Ibyo bikorwa rero bikorerwa ku nzego z'ibanze niho baheza bakavuga bati imiryango kanaka irafise ikibazo kimwe cyangwa ikindi. Ubwo rero dukoreye ku maraporo ava muri abo bajejwe intwaro hasi niho duheza tugakora intonde canke novuga tukagira imigwi yabo dukwiye gufasha cyangwa ikorwa cyacu dukwiye gushikira. Nibyo rero niko sana tubikora mu bihugu iwacu. Hama ikindi nacu bivanye n'amaraporo dukora mu bushikiranganji tugenda tukamenya ibibazo by'amagara bivanye n'ako gace tuba duherereyemo tugomba gukoreramo, tukamenya ibibazo by'amagara y'abantu bihari. Hama rero niho tumaze kwegeranya ibyo byose nuca tumenya abo twita abantu aho nikora abaribo n'abo dukwiye gukorera. Icyo cyari ikibazo cya mbere bari babajije. Ikibazo cya kabiri naco ubufasha bwacu buva mu byo twita amakotizasiyo cyangwa ibyo abantu bari mu ishyirahamwe turi kumwe bagenda baratanga buri kwezi cyangwa abantu bashimiye ibikorwa byacu bakadushyigikira. Gushaka aho tugeze ubu nta buryo buva hanze tuko turakoresha uretse ko igihe bwoboneka twushobora kubwakira. Hama aho biba bigeze rero twese dufasha tudufata tugakoresha ubwo buryo buke tuba dufise n'ubumenyi n'ukwitanga kuko abantu bose turi mu ishyirahamwe n'abantu b'abakorerabushake usanga bakora bitanga. Ego
niyo. Akoze cyane radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga y'uno munsi wa gatatu yerekeye amagara y'abantu turiko turiheza ibikorwa by'abaganga bagiye hamwe mu Burundi kumbure n'abandi baganga handi bahora baja hamwe kugira ngo basange abanyagihugu mu kibano mu kubavura bitewe n'uko abanyagihugu kumbure babafise uburyo buke bwo kwivuza canke gushika ku mavuriro runaka canke muri rusange ubumenyi buke bw'ivyo bashobora gukora kugira ngo amagara yabo agende neza. Umutumire wacu rero mu kiganiro cy'uyu munsi ni Gifwandi Chris Lee, umuganga yagiye imbere y'abandi yaserukira ishirahamwe Jars of Love Community mu Burundi, akaba yaserukira imbere y'amategeko aho bagiye hamwe nk'abaganga batari bake kugira ngo batangure ibyo bikorwa byo kuja mu kibano gufasha abanyagihugu. Reka tumire mate turagaruka ikiganiro ni muri isanga.
Igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru muri Qatar. Irushanwa rihiga yandi yose mu mikino yose ko yakabaye riraje. Radio Ijwi rya Amerika igutumiye kwifatanya n'abandi kunogerwa n'umukino hatsi yindi muri Afrika. Radio yanyu izabakurikiranira iki gikombe cy'umupira w'amaguru mu buryo busesuye, tubakorera ubusesenguzi bwa mbere y'imikino na nyuma yayo, tuganiriza abakinnyi bazigaragaza nk'ibihangange, tuvuga ku batoza no ku makipe azatungurana, tutibagiwe no gusangira ijambo n'abafana bazaba bari hirya no hino muri Afurika ndetse no mu mujyi wa Doha muri Qatar. Mu gihe cyose iri rushanwa ry'igikombe cy'isi rizamara, radio yanyu mudatenguha nayo izabihari ku bwanyu. Ntimuzacikwe n'ayo mahirwe y'imboneka rimwe yo kwishimana n'abanyamakuru ba radio Ijwi rya Amerika. Twese hamwe tunogerwe n'uburyohe bwa ruhago.
Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kongo Taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolence ya Grola.
Raira
Radio Ijwi rya Amerika turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga y'umunsi wa gatatu ni kuvyerekeye amagara y'abantu tuko turaganira hanini ku baganga bihaye imana bariko baraja mu banyagihugu kugira ngo babafashe mu bijanye n'amagara yabo kubavura kubaha impanuro n'ibindi byinshi rero mu Burundi hariho umugwi Jars of Love Community uri muri ivyo bikogwa nyene umuyobozi wa wiyo shirahamwe ari hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni muganga Gifwandi Chris Lee akaba ari karatwiyagira kubijanye n'ivyo bikorwa baba barimwo mu banyagihugu intambanyi zimwe zimwe kumbure bahura nazo akamaro k'igikorwa nk'ico Chris kaze muri Amerika uri ngaha muri ivyo bikorwa nk'uko watubwiye mu ntango z'ikiganiro reka tubanze tuganire kubijanye nayo masekeza mugira mukaja mu banyagihugu kuja kubavura canke kubafasha muyagira kangahe muyagira hehe neza na neza cane cane mu Burundi aho mukorera
ego turafise ubwoko bubirega masekeza dukora ubwoko bwa mbere no kuvuga yuko dukoranye hamwe n'abaremesha kiyago abo twita abadufasha cane cane muri iyo migwi cyangwa muri ico gihande c'igihugu bakadufasha kugera kuri ko rero babana mu kibano nabo dufasha turakora amasekeza bivanye nuko hari gisabo hari gisabo c'ikibazo kimwe ariko nkamwe ushobora gutanga usanga hateye ikibazo kuvyerekeye gufungura nabi kandi hateye ikibazo kuvyerekeye ingwara zimwe canke izindi ahandi bakeneye inyigisho bivanye no kwikingira ikibazo cy'umugera wa sida canke ibindi aho nigihabaye igisabo ibyo dukunda kubikora rero mu gihe cy'ukwezi kwa kabiri canke mu kwezi kwa gatatu aho bitangurira umwaka hariho ikindi kwa kininiya ariko twita comedy can aho hoho ariko tubitegura tukaja ahantu mu gihugu baba badashobora kuronka umuganga mu ntara imwe canke iyindi ishamo ryacu rimaze imyaka itanu ryemewe imbere y'amategeko buri mwaka rero turakoresha kuwa kinini aho usanga dufise abagwayi barenga igihumbi wo kuvura mu mice itandukanye hari abo bashobora guhura na muganga bakaganira ku bibazo bafise hari abashobora kurikanira imbangi zabo babibungenze hari abafise ikibazo c'amenyo cane cane turabikoreramwo hari abafise ibiguma bininiya bidakira kandi bivanye n'ibibazo bafise bagakenera n'ibipimo tubagirira turabe impamvu ico gikuma kidakira navyo turabikoreramo hariho gusuzuma ibyo navuze umurindo w'ivumbuka ry'umurindo w'amaraso hamwe n'igisukari ibyo rero bikorwa byose biba ahantu hamwe aho tuba twagiye tuba tuzi ko abantu bagaragaje kudakuba badashobora gushika ko kwivurira kubera uburyo buke canke naho kubera kutamenya ibyo rero turabikora rimwe mu mwaka cyane cyane hagati y'ukwezi kw'indwi no k'umunani naho dukunda kubikora kuba abari igihe mu gihugu cy'u Burundi tambura ibihari hari n'igihe bikenewe naho dukora mwene ayo masekeza mu mpera z'umwaka nko mu kwezi kwa cumi na rimwe mbere y'uko nza muri kino gihugu twari dufise isekeza ryatanguye itariki ya mbere gushika itariki zitanu z'ukwezi kwa cumi na rimwe aho naho twagiye mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura mu byo no kwita ahegereye igisagara ariko naho nyene hari abantu bamwe bamwe bamaze kugaragaza ko babayeho batishoboye twabamaze iminsi ishika kuri itanu tuko turabitaho
urumva ko mu kwezi kwa kabiri kwimirije muzogira isekeza abantu bitabire ibyo bikorwa bizobera hehe hama muzoca amafaranga canke bose bavugwa kwa gusa
ntama ishama ryacu ntamafaranga rica ego tura igihe twateguye mwene ibyo bikorwa tuba twarondereye ubufasha ya mpande zitandukanye tukaba dushikiye muri ukwezi kwa kabiri tubikorera ahantu bita ku Buterere ku bahazi n'ahantu hari abakenyezi baba kwiyarara ibikorwa byacu rero bizaba bihagaze ngaho nibo tuzoshobora gukorera ko ibyo bikorwa ubu turi mu gihe cyo gusansuma no kwandika intonde zitandukanye z'abo bantu bivanye n'ubufasha bakeneye kuko abantu aho baba bari hose ntibakeneye ubufasha busa kandi ibibazo ntibabisange nicyo gituma rero tugira igihe cyo kugira kwegeranya kugira icegeranyo cyo kugira tumenye ibibazo bihari hama tumenye icyo umuntu yabafasha kugira muri rusange umuntu yitegure neza igikorwa
abanyabuterere rero mu gisagara cha Bujumbura bitegurire mu kwezi kwa kabiri ko abaganga babagira neza ba Jars of Love Community bazoba babagendeye baze kubavura ahanini bitege ko muzoba mujanye ibikoresho bimeze gute canke muzoba vura iki ahanini muramaze murabimenya canke muracabitegura
cane cane tu ico kose korana ishira hamwe risanzwe rikoranga ku buterere ibikorwa rimaze mu gihe ryatwituye mu buryo bwo rizi ko sanzwe dukoreje ibikorwa gitwa AWOR majambo yose ni Action for Human Rights ni gyo rero tuzokorana ibyo bikorwa urumva ahanini tuzohagarara kuri aho bakenyenzi n'imiryango yawo ego
nakoze cyane muganga Gifwandi Chrisley ari hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uramaze iminsi hano mbega Amerika uyibona gute muri make mbere yuko tuganira ku bikorwa wajemo
Amerika ni gihugu ciza ni gihugu kinini ni gihugu gitanga ubumenyi kuko ikintu cyose ubona muri kino gihugu kirakwigisha hama bishobotse kikaguha guhindura ivyiyumviro nico gikome maze kubona muri kino gihugu hama kindi naco abantu baho batwakiriye neza misi tumaranye tuganira neza urabaduha inyigisho urabo duhora mu bitandukanye bose tumeraniye neza n'amahoro cyane
ni byiza cyane muganga Gifwandi reka kumburura tubwira byinshi mu nama zimwe zimwe wagiye urajamwo ibyo mu byumviro mwasangiye ibyo mushaka kwa mwarahakuye ariko ku murongo wa telefone abanyinyo biradijwe cy'America barabandanya bahamagara barafise ibibazo canke kumbure baterere ibyumviro kubikogwa by'abaganga baja mu kibano gufasha abanyagihugu turafise ku murongo wa telefone David kaze neza mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane ndabashimiye nange David twenye imana Demokrasi kanya gatere mu ntabura kuzuba ku Rwanda. Mhm. Insanganya man. Iza mu.
Mhm.
Bo mbere nanga. Iserezo. Niko bonza sa demande ngo ikapuze no gabanye gente cyangwa. Hari ni mungano ni kwa mukugira ngo hagabanuke ikuzo byeyi n'abana ndongo kuvuga ku yapfagara n'imwe mungamba zafashwe kugira ngo bigabanuke kugenda nkibaza ngo ese nibura ibihugu bimwe neza byo muri Afrika bikanibande ku bihugu biri mu tayi bya Sahara Rwanda Burundi n'ibindi ntago njya mbona imiryango y'ibyo bihugu yita kwa abo bantu nibaza ngo ese nibura nko ku bihugu by'ubwabyo ubihugu byo ubwabyo hari umwihariko bagira nko mu Rwanda tuwe n'ejo bundi hari ikimwe cy'umubyeyi n'umwana twaragitangije birimo n'ubungubu nibaza ngo n'ibihugu bindi hari indi myihariko bagira kugira ngo bagabanye icyuho kiri ku mubyeyi kiri ku babyeyi bapfa babyara se nko mu Burundi naho nsoma cyegeranyije ubundi mbona mu Burundi haracyari icyuho kinini cyane nibaza se nuko nta ngamba bajya bafata zihamye kubera ko ni ikibazo cyane ni ikibazo kuko nk'iyo umubare ukomeza kwiyongera hari byinshi tuba turi guhomba agira ngo senda niba hari nk'imiryango yihariye igendekerwaho mu gufasha cyangwa gukurikirana umubyeyi ubuzima bw'umubyeyi n'umwana we kugira ngo dusigasire umuryango w'ejo mutumirwa yatubwira nta kibazo.
Ego Daniel urakoze cyane muganga avuze ati mbega amashirahamwe arakwiye ibikorwa birakwiye byo gufasha abakenyezi bitaba imana bariko barirabuka wowe ubibona gute
novuga yuko kuri ico yaravuze mu gihugu cacu Burundi ibikorwa biriho vyiza ndavye nk'umugambi wa leta wo kuvura abana batarenza imyaka 5 hamwe n'abavyeyi bibungenze ku buntu namwe mu migambi myiza yagaragaje igashoboza nuko bona abantu benshi bagiye bafa bishwe bahitanwe n'imbanki canke bagize ikibazo ku byerekeye amagara yawo muri uwo muce w'abantu ugabanuka. Twagiye tubona abantu bagenda baritabira uwo mugambi, ariko twebwe natwe ico dukora nuko turi rimwe mu mashirahamwe. Hari n'abandi benshi bakora ibikorwa byinshi kandi byinshi, twaje gusahiriza aho tubona yuko hariho ikiba kitariko kirashikira bose, tukaca tugerageza gufasha. Twebwe rero nka bamwe muno kwita abapartenaire ba muri ibyo bikorwa, usanga kenshi tugenda turashigikira. Ubundi leta irashiraho umushinge, hama natwe tukagerageza gushigikira ibikorwa biba biriko birakorwa, kugira twese hamwe tugerageze gufasha aho uko atamuvyeyi n'umwe abura umwana wiwe canke ngo ahitanye n'imbanyi. Ibikorwa rero biriho vyinshi cane, hari n'amashirahamwe menshi ahari amaze igihe, n'ayandi ariko aravuga mbere afise n'umurindi munini w'ibikorwa bizogenda biragaragara ubukebuke tukagenda turayibona. Ico novuga kindi nuko ubu hariho ugukanguka, ukanguka mu mice itandukanye y'abafata ingingo mu kugira boroheze n'ayo mashirahamwe ariko araza, kubera iko wacakira hayo kiragaragara. Aho umuntu wese iyo tugiye gusaba impusha ku bikorwa tugomba gukora turoroherezwa, iyo ari mu byerekeye ibikoresho, mu byerekeye ibindi byose turoroherezwa. No kuvuga ko na leta yacu iradufasha neza cyane kugira ngo imigambi itandukanye igende iraja mu ngiro. No kuvuga rero yuko sinovuga ngo twarahejeje, ariko impingi iracariho, ariko turi ku kivi.
Ego reka twakira undi munywanyi w'ishuri rya Amerika ku murongo wa telefone. Ni Fabien mvuye kure. Fabien mvuye kure, uraho neza?
Mahoro, ndaramusize n'abari ko nakwikana ku rya Amerika.
Urakoze.
Ego ndamukiriza n'umutumiwa.
Arakumva muganga gifwanda, arakumva.
Ego amajyo kabazo mfise n'ikintu kibazo tubira kanyo indi n'inyunganizi. Tarazo kambe na yana mada timbega uko gufasha kanyo uburi mu gihugu hagati cyane uburi mu gifagara cya Bujumbura, kuko kalo hamba pulo sangari no hagati mu gihugu kalo tembi mu ntara ya Karusi mu kimene gitaramo. Ngiye ko abasanga aya mapuriro yo mu gifagara mu gifagara ariyo yo bafise ingufu zinini yamo kwita hamagara y'abantu gusumba ya leta pa raporo kirato gitaki abanaye yato bisaki abana yo sanga ayo mapuriro nubwo bari ko batanga barahace abantu neza usanga badakora na cyane basakwaki hakujya kwa leta kujya tono de akora ati yarwa ku buntu usanga naho ari nko usanga biko anako wifa gukira ku franc kabazo na sima kono cyangwa ngani amagara y'abakeye arashobora kuzahara kandi se gushyigikira we anyina ruguru yego hagati bashobora kuba mubyeyi ashobora kuba mubyeyi ari mu gihe cyo kwibaruka, ugasanga uburyo bwo geragera ku bitaro ntibushoboka. Barageze ambure nk'amaambulanse noni make ya cyane yaho wocukera na ambulanse ngo umudamu arakeneye gufasha byihutirwa. Ibyo ntibishoboka, tusanga ariko barikora kuri zaho zarose haba nihandanwa zaho zazandero naho ugomba kugira bagere ku bitaro barabana nasanga ndetse nayo ntibikunda. Mbega niko nabaza ati none bakorera mu gisagara cya Bujumbura cyangwa bakorera no mu ntara zitandukanye no hagati mu gihugu?
None Fabien ambaje kukubaza ngaho ikarusi kumbure aba baganga babagira neza boza hiyo bimwe mu vyo mwifuza ko bofasha abanyagihugu ngaho mu kibano ingwara canke ibibazo bafise ni nk'ibihe muri make?
Muri make aba baganga bahenze bagiye ino mu gihugu hagati, kebuka two kwifuza bo dufasha no kwigisha abatsi bose kamera mbere kumenya kamara ko kwibarukira kwa muganga. Ibyo kwibarukira mu kinwa bino bikahava kukwera no mudama amaze kuba yibarukiye muhira agize ingorane ucusanga bikorana kumukurikirana kuko nta bitaro biba bimuzi biba bihari. Ibyo cyo twasanga metwe basaba nuko bageze ino hagati mu gihugu bo bigisha akamaro ko kwibarukira kwa muganga cya mbere na mbere.
Urakoze cyane Fabien, urakoze cyane.
Ego murakoze nawe ku kigo cy'Amerika.
Ku byo Fabien ashikirije ni inkora mutima cyane. Kimwe arabajije ngo ishirahamwe ryacu rirakorera ikore Bujumbura gusa canke akorera mu ntara zo hagati, turakora dukorera mu gihugu cose ko turasa uburenganzira bwo gukora mu gihugu cyose ariko ibikorwa byacu ntibishobora gushika mu gihugu cyose mu mwanya umwe. Ngerageje gutanga nk'ubororero nk'ibyo dukora byerekeye ama comedicala twagiye turakorera mu ntara zitandukanye zo mu gihugu. Turamaze gukorera muri Mabanda, muri Makamba, turamaze gukorera muri Gitanga, muri Rutana, turamaze gukorera muri Mitakataka, muri Bubanza, turamaze gukorera muri Muyinga bita Igasogwe. Ibyo bikorwa byose twagiye turakora tugenda turagerageza uko uburyo butwemereye umwanya n'ubushobozi kuza turaja no mu gihugu hagati. Nibyo dusanzwe dukora rero bindi n'uvuga bya misi yose ntibiraba abo mu gihugu abo abibujumbura gusa birara no mu gihugu hagati bashoboye kudushikira aho dusanzwe dukora ibikorwa byacu bya misi yose nko kwivurira ritoyi twashoboye gutanguza naho nyine turabakira. Ariko ico Fabien avuze mu ntara ya Karusi ntiha twari bwakoreremo ariko turashobora kwisha ku rutonde aho twatangura kuri ibikorwa kuko twumvise naho uko tukana turabaza bukebuke tukana turamenya ibikogwa biba bikenewe bivanye n'umuce w'igihugu cacu. Hama uravuze ikindi kintu gikomeye kucereke kwigisha abavyeyi no kuri niwo muhamagaro wacu nje kogwa kiri ku mutima wacu kwigisha abavyeyi kuvyarira kwa muganga kwigisha abavyeyi nabugira leta biduhimirizamo kwigisha abavyeyi gusuzumisha imbanyi zabo hakugira dushobora gukinga ha ku muvyeyi atakaza ubuzima cyangwa atakaza ubuzima bw'umwana yiwungenze. Murakoze.
Muganga Gifwandi, muravuga kandi cyane mu bikorwa byanyu no mu nzandiko zanyu cyane yuko mushimikira ku jambo ry'Imana, mushimikira ku kwizera no kwemera kwanyu mbega icyo gikorwa mugikorana n'amashengero canke abo baganga bose mwariye abaganga b'abakristo mwizera mwagiye hamwe icyo gikorwa cyo kuba murabizera gifasha gute mu bikorwa byanyu byo gufasha no kuvura abantu?
Ego turizera ko umuganga mukuru ari Kristo, ishama ryacu ishama ari Kristo, rihurikiye mu baganga bizera Imana. Hamwe ibyo dukora visitu tubikora bivanye n'urukundo rwa Kristo, bivanye n'urukundo rw'Imana rero mu mitima yacu. Hama nibyo turakora n'amashengero ngihe cyose igikorwa dukora kuba tuba tuzi ko aho tugiye aho duherera mu bikorwa byacu twebwe dukora ibikorwa hama tukimuka tuba tuzi ko bashobora gusiga abakurikirana ibikorwa ari amashengero ahegereye. Turumvise n'uyu yahamagaye twa Fabiana yavuze neza uruhara rw'ishengero mu kibano ikarusi aho uko basanzwe bafata amavuriro kukira amasengero n'ibindi uko agenda ashikikira ibikorwa bya leta. Natwe rero turabikora ko cane gose ugasanga nibo ba mbere tuganira iyo tuje nabo badufasha mu masansu mu gusasuma abantu begereye ako karere nabo badufasha kumenya imibano ukuntu yifashe muri ako karere kugicuko dukora twebwe dukora igikorwa kiri novuga cegeranya hamwe kuvura umubiri gufasha umushaha n'umutima. Ego
rero tuje tugaruke dusozera ikiganiro ungene inyigisho kumbure canke ubundi bumenyi bungutse hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika canke ivyo mwaba mwaraganira mu nama mwagiyemo muri Leta ya Kentucky.
Novuga yuko ari vyinshi simpamva ndonka ngene ndabikabanganya ariko naza kuvuga imico mikuru inyigisho twaronse hano muri kino gihugu ca Amerika zaduhaye kumenya kandi impamvu umuntu ashobora gukorera Imana muri kino gikorwa cacu nk'abaganga abizera cyane cyane ingene umuntu ashobora kwitangira abandi, ingene umuntu ashobora gukunda abandi, ingene umuntu ashobora gutanga ibyiwe byose kubw'abandi. Muri zino nyigisho turabona ibyo no kwita ama témoignage aha abantu bagenda barashinga intahe bavuga ukuntu bo babishitse ko ukuntu babigize hama natwe tukitangura tukamenya iyo turiko turaja cyane cyane nuko izinyigisho twajemo zaduhaye kumenya iyo turiko turaja zikaduha n'igicapo kininiya cibe dushobora kuzoshika ko mu myaka iri imbere.
Hoba hari amahirwe y'ukuronka abo muzokorana kumbure bashasha canke uburyo baba bafashije kumbure kuko nk'uko bivuze n'igihugu giteye imbere kandi hariho byinshi umuntu ashobora kuhungukira mu bamwashije kuronka aba partenaire abo mukorana bagiye kuzobafasha mu bikorwa byanyu?
Ego twaraganiriye n'abantu batandukanye, twaravuganye n'abantu badukurira muri ibikorwa, twaravuganye n'abantu bamaze kugera aho bashitse mu bintu bikorwa hama baratwemera kudushigikira mu buryo umuca nk'ubundi hari mu kuduha ubumenyi, hari umukuza kwifatanya natwe mu bikorwa hari nabiyumviriye ko bashaka kudushikira mu byerekeye uburyo aho bose turabarindiri nabandi twagiye turahana ibyo novuga ama contact kugira ngo tugende tubandanye tuganira ari nabo benshi tubanda tuganira rero urugendo twagize sugwanyuma rwabaye gusa ugugurura imigendera itandukanye tukiye kugirana n'abantu bakorera muri kino gihugu n'abava muri kino gihugu baje ahandi kugira tunandanye turaba ukuntu umuntu yoshigikirwa mu buryo bumwe canke ubundi nivyo
ego none akajambo kanyuma dusozera impanuro bufise kuri baganga bagenzi bawe canke abanyagihugu mu kibano kubijanye no kufata neza amagara yabo kimwe mu byo bahanura haba ku rwego rw'abaganga bakora ibikorwa nk'ivyo wanyu canke abanyagihugu bari mu kibano bakwiye ku
icambere no kumenya ko dukwiye gukunda abagwayi dukwiye gukunda abo dukorera dukwiye gukunda abimana yadushize imbere kugira duserve ica kabiri naco ku bantu bandi dukwiye kumenya ko kugira amagara meza n'uruhara rw'umuntu wese
urakoze cyane yari docteur Hagifwandi mwari muri mu kiganiro muri isanga mwari muri kumwe kandi na Oriane Tangishaka ndashimiye Nadia Taha mu binga bw'ivyuma dufashije kubashikiriza amajwi mwumvise mwakoze cyane mugira umunsi mwiza
murakoze